hari ubwoba mu bantu abantu bose basabwe kuguma mu mazu bongera basabwa yuko uwogira ico amenya yoheza agatelefoni akamenyesha igipolisi canke izindi nzego zimwegereye ico babonye kiteye amakenga kugeza ubuye niko ibintu bimeze.
Ico gisagara ca Lewiston ni gisagara kizwi cane ko kibamwo Abarundi n'Abanyarwanda. Aho ugeze amaso Abarundi n'Abanyarwanda n'abandi bava muri kariya karere baramahoro.
Iki gisagara ca Lewiston aho dusanzwe tubaye hariho Abarundi batari bake, hariho n'Abanyarwanda ndetse n'abandi bava mu bindi bihugu byo muri Afrika. Kuva twumvise iyo nkuru mbi ejo baragerageje guhamagarana umwe wese aherereye tugerageza no kuvugana ducishije ku magrupa amwe duhuriramo yaho dushobora kuvuganira. Kugeza ubu nta makuru namwe yuko hoba hariho umwe muri abo ndondaguye bava muri izo bihugu yoba yaraguye muri ico gitero.
Hanyuma mu gitondo tukivugana mwarimu yatubwiye muti benshi babaye barabasaba kuguma mu buzi murimwo kuko bataramenya uyo yakoze iryo bara ahari bashoboye kubarekura muratahuka batandukanye.
Bari batubwiye ko twogoma ku kazi, abari basanga bari ku kazi kuvejo bongera batubwira yuko abari muhira boguma muhira kandi kugeza n'ubu niko bikiri. Ariko rero twari turindiriye yuko amakuru nyakuri tuyaronka ku aho twari turindiriye ijambo rya guverineri wa Maine. Ariko ndarikurikirana muri uyu mwanya babandanije gusaba yuko abantu boguma mu mazu kandi ko boguma bagerageza kuraba yuko co bobona giteye amakenga boheza bakakimenyesha kugira ngo nabo bifatikanye n'igipolisi, bifatikanye n'izindi nzego mu kurandura kurondera urya muntu yakoze iryo bara.
Gushika ino saha no kuvuga ko bataramutora.
Gushika ino saha uwarashe bamuzi izina ko yitwa Robert Card, akaba yahoze ari musirikare mu bariserivisi, hanyuma akaba yarasanzwe ari n'umwigisha yigisha gukoresha ibigwanisho bicira umuriro. Bamaze gufata amazina yiwiwe kumumenya n'amafoto, hanyuma n'imodoka yari arimwo ejo aho yariko ararasa aho yaciye ayitwara muri Lisbonne. Bavuga ko ari hashobora gusanga ariho yarasanzwe aba. Ico gisagara ca Lisbonne naco agifatanye na Lewiston ni urugendo rw'iminota ishobora gushika nka 10 canke 15. Kugeza ubu uye baracariko baramurondera, ariko basise ayo ma informasiyo yose ndababwiye, ariko kugeza ku isaha ntibaramutora.
Cassius Shirambere, Umurundi mangaho mu gisagara ca Lewiston muri leta ya Maine, tubashimire kuri kano kanya muhaye Ijwi rya Amerika n'ano makuru mudusangije.
Murakoze cane namwe.